mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na 22 canke mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muratwumvira no kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Ikaze mwese.
Ni kugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byacu basigurire imigabo n'imigambi yacu ingendo shasha.
Uyu ni umushinga mateka agatongwasa inyuma yaho ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi butangaje ko umugambwe wiwe mushasha Congrès National pour la Liberté urekuriwe gukora ku mugaragaro. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye. Ikaze mwese. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi kuri no wa kane bwarekuriye umugambwe Congrès National pour la Liberté SNL mu mfunyafunyo y'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta agatogwasa gukorera ku mugaragaro. Umushinga mateka agatogwasa agisaba gutanguza umugambwe mushasha yari yashatse kuwita SNL Amizero y'Abarundi. Ubushikiranganji bw'umwankira buvuga ko atamigambwe igira amazina ashusha. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe agatogwasa yatanguye amubwira uko yakiriye iyo ngingo y'ubushikiranganji.
Yaratezwe mugabo byashobotse twabyakiriye neza. Na kajyo keza turose kuko shobora natwe gukora politike ku mugaragaro umuntu adahura n'ubundi ngo amwagirize ngo inama zitazwi n'amategeko. Twibaza rero yuko kizoba n'ikintu ciza ku matora yimirije y'2020.
Ubwo ruhusha bivuze ko birangiye ubunye mugiye gukora ku mugaragaro canke hariho ibindi bica bikurikira imbere yuko uko gukora ku mugaragaro bitangura?
Iyo bamaze gusinya ijya ngingo bamwise ubwo burenganzira mutangura gukora. Abavugaye ahacu kwitunganya twebwe nyine ubwacu tukeneye gukora inama no kubimenyesha ubutegetsi kugira ngo bafate ingingo zibereye mu bijyanye n'umutekano cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyaba gikenewe.
Ibyo tubona ni uko umugambwe wanyu ko mwari mwarawiyumviriye bigitangura izina ryahindutse ni byo byoba byarabaye inzitizi imbere kugira ngo ntimushobore guhabwa urwo ruhuca rwo gukora.
Kiriya gihe mwana ko twari twifuje gushinga umugambwe tuwita Front National pour la Liberté FNL Amizero y'Abarundi washavuga bati oya hari iyindi migambo yitwa FNL n'ibintu hamwe n'ibyo. Twe twavuze tuti icyo nicyo ikibazo turakura kuri iyo FNL mbwa n'ubundi ngo hari abace baca kuvuga yuko nabo ngo nimba ari mu ndirimbo zabo nimba ari mu byiyumviro byabo ko bafitemo icyo kintu ngo Amizero y'Abarundi. Nanjye turavuga tuti iyo si ngorane igikuru ni uko tworonka urubuga dukorerako hanyuma turumvikana nabo dusangiye ibikorwa dutanga rero iryo zina rishasha rya Congrès National pour la Liberté. Uyu munsi rero batwemereye yuko rero dushobora gukora ku mugaragaro atawukibaguye.
Congrès National pour la Liberté n'umugambwe mutegekanya ko ushobora kuja munani nka Amizero y'Abarundi canke mubona ko muzokora nk'umugambwe gusa ivyina ni mukaba muravyihojeje.
Umugambwe urashobora gukora ari wo wonyene mugabo umugambwe kandi urafite uburenganzira bwo kwiyunga n'iyindi migambwe hageze amatora bivanye n'uko urubuga ruzoba rumeze. Icyumviro cyo gushyira ingufu hamwe twe tucakiriza yompi kuko n'ubundi icyo duharanira ni inyungu z'igihugu. None urose abo mufatanya urugendo ku ntumbero imwe wo byagira iki?
Congrès National pour la Liberté icivugo cayo co cahindutse bivanye n'icari ki hari ubwa mbere canke mwagumije kuco mwari mufise?
Ya icivugo naco nyine twarameze nk'abahinyanyura kugira ngo ntiduhugu yitwazo umuntu n'umwe ntitwosazira mu mpari ku bintu usanga atanicyo byokungura.
Inyuma yaho rero umugambwe wanyu wemerewe gukora ubu mugiye gushimikira kuki?
Ubwa mbere na mbere ni uko tubanza kwitunganya kugira ngo inzego zijyeho hisunzwe amategeko n'amategeko arugo bagiye nk'umugambwe. Ni ukuvuga yuko yihuta tubwirizwa gutegura ikoraniro kaminuza kugira ngo icyo ikibazo cy'inzego kije mu nzira. Kigira kabiri ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire n'imigambi yacu ingendo shasha dushobore kwitegura tutavuga ngo hariho umugambwe ku izina ariko umugambwe ari umugambwe uri mu banyagihugu hari abanywanyi by'ukuri bashobora kuba bawiyumvamo bakawukorera bakazona uhunda n'amajwi.
Umugambwe wanyu wemerewe gukora ku mugaragaro mu gihe abanywanyi banyu byakomeje kuvugwa ko bahohotegwa mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ndetse gushika n'iyo saha hariho n'abakiri mu mvuto hari ico ukwemererwa gukora ku mugaragaro ku bwanyu mubona kizohindura kuri uko guhohotegwa canke ku gutunganirizwa ko bari mu mvuto batandukanye.
Hari ico bishobora guhindura mu buryo kumbure abahora bitwaza kubona n'abantu bahuye bari ko bararamukanya bagaca bavuga ngo bari mu manama atazwi n'amategeko. Hari n'icyo bizohindura ku bantu bahora bafata abantu nk'ukumenga bo bose abarundi nta burenganzira bafite bitwaje ngo nta mugambwe barimwo kuba baragize ibibazo bagafungwa tuzobandanya dusemerera tugerageze dusabe ko baronka uburenganzira bwabo kuko ibyo aribyo byose nta muntu w'ugupfungwa nimba umuntu yakoze ikosa bakamufata bakamufunga ikuru soko bamugumiza mu nyororo nimba byo kuri bafite ibyemezo nuko bafira imbere bamushira imbere y'intahe bimwagiriye agatsindwa nta kundi yohanwa mugabo bibonetse ko ari bya bindi by'amaremenganya nta mpamvu y'uko umuntu yopfundira mu nyororo igiza abantu bose bidegeme.
Honorable Gwasa, umugambwe wanyu mushasha Congrès National pour la Liberté uzotanga umukandida amatora yo mu 2020
sino cyamvuga ngo yego cyane ngo uvuge ngo oya mugabo ikizwe nuko mu bijyanye n'uburenganzira bwa politiki iyo abantu bafite uburenganzira bwo gutora n'ubwo kwitoza baba bafite ibyo rero tuzoraba icyo gihe kigeze nitwasanga bibereye nitwasanga bishoboka tuzobikora kuko n'uburenganzira duhabwa n'amategeko.
Honorable Agathon Gwasa, muramutswa guhera uno munsi mugambwe mushasha Congrès National pour la Liberté ari CNL mu mfunyapfunyo turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanye ndabakengurukiye kuri kano kanya mumpaye kuguteramana namwe zinabumvirize ijwi rya Amerika.
Turagushimiye nawe Diane nahazwe kuri icyo kiganiro na Agathon Gwasa. Andi naho abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara cya Gitega basabwa kudasubira kugurisha amatongo bakanubaka inyubako zikwije ibisabwa n'igisagara cya leta n'igisata cya leta kijejwe gutunganya ibisagara. Abo banyagihugu basaba leta ko iyo ngingo yosubira kwigwa neza kuko izogira ingaruka mbi ku mibereho yabo banyagihugu abenshi basanzwe ari imvukira zaho. Kugira bishoboke abo banyagihugu basaba leta ko yobanza ikiga neza uburyo bukwiye bwo kubaha imizibukiro canke bakanabaha ingurane kugira bubake inyubako zibereye igisagara. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Ingingo yo kubuza abanyagihugu baba ku mitumba iri ku nkengero y'igisagara cya Gitega kubaka ko bishakiye cyangwa kugurisha amatongo yafashwe na buramatari w'intara ya Gitega Venance Manirambona mu ntango z'uno mwaka. Avuga ko iyo ngingo ari yo gufasha abanyagihugu kutimarira akamasi kubera abahashaka ari benshi narijya gisagara kizokwaguka kijayo, naho kubabuza kubaka uko bishakiye ni ukugira igisagara kigume gisa neza ku isohokero ryacu. Abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ku ruhande rumwe barashima iyo ngingo nkuko babivugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Kuva na kera twari dushaka iterambere riza mu gisagara kuko nawe tuza gupitapita ahandi wifitiye ahantu zuta uza utuye ni byiza nta ngorane vrema igisagara ni cyiza rwose ahago ni kinyaruke kiyitse nyine mu rwa mukuru tubone hanyuma bisigaye tutobamuko nyine abatunzi banini hose barabaho no muri Bujumbura murabibona abapeti b'imvukira baho bariho nyine hahande nyine abasigaye nabo abamatibiye bakamatage bakibakira uko nyine bakabana no konye mutekano wange
byose tuzakira neza ariko ico ikidutera intuze ya amadidane nuko ukungira tubasaba kuronka handi tu nkamwe nkaka kazi kibanje bagasituye kugira nsubire kuronka kandi ubundi umuntu aronsa haba nta ngorane terambere ni rya twese. Yego,
abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kubabuza kwikora kuri ayo matongo kudatahuritse
nayo tubonye amavukiro urikeneye atangorane zirimwo kabukenye gushaka kuyikenura kugira nawe mwinshi gisagara nk'abandi kimeze neza mbo byogenda gute ukuri uwo arabora ukuntu bapunguze ibyo bintu bakatuka pagodanas bakubujije kugurisha tonya mavukiro kugira ngo mu gisagara none umbe nteruka yo bayihe none komo nje twa umuntu arifite kugira yikinure
byose nkubune warufise hano hanini kare mu gisagara kwiyumva abaguhaye ngo shujye igipande gitoyi kwasa uca ubaka kwashoba kwiyumva abaguhaye kwashobora guma muri babandi nyene kuvura ngo nkubuje usanze nga ndi mu papa ndabise mujyaho umutamu waje nuyo jenisani nga abandi bari kubuze yaje cyaha nakanyuse ndi umunyagihugu nyero nganye
ibyo bintu byo kutagurisha itongo hakewe niko ndaraba iryo tegeko ubanza bakariraba neza bapfa kubifata gihuti hubu
kubona basabwa kubaka hakurikijwe isho bazokura mu isata cya leta kijeje gutunganya ibisagara abanyagihugu bagira bati
ubudafite nawe ko urarurije ubonda wenda gutaka gutegura mu mabantu pa bagwa pa hanyuma ubujyo bubake ubukuyihira kandi gikunda ku muntu muto muto pa bazoyiha abakozi bahetanye n'ibisuboye wehejuru baguriye amaparasera bagahirimi bakabaha ama kredi nayo twibanye ubutirunga kugatumba n'igikunda
kaje ibintu zo kubaka mbere byona ngora cyane gose menshi rero tugahora byona ni kumwe n'amasuri ya kuba kandi nk'urugo rurimo umugabo twebwe batamukazi byo tugahora
abo bantu bo kubaka babaha izupa bizanya n'ubyo babazeruzi babafise katwegi urumva nk'ubu twubaka nk'ikinombori nkubwira twubaza bishobora gufata nk'abantu nkabangahe babagomba kugira umugambi tugahana umusada
bavuze ko udashobora kubaka ibyo ushaka bagashaka kuzana ubake ibyo bashaka bidahwanye n'ubujyo ufise urumva intambara nzira hari ubuzima bw'umuntu
abanyagihugu bo ku nkengera z'igisagara cya Gitega barafite icyo basaba leta
ari hamwe bagize bati batange nk'umuzibukiro abantu bimuke bave hafi y'intuze y'amabarabara kaje akarondera ahandi kure hitereye amaze kuronka udufaranga akacarondera ahandi hitereye akubaka akazu
ibyiza by'igisagara nta muntu umwe ashobora kubyanka iyi leta yacu n'umubyeyi wacu yakwiye kuzoraba ikintu cikigega ihashira bagaheza bakazana bakaduhingurane baduha ingurane tugaheza tukubaka izo nzu nziza baba bakeneye ko natwege ibyiza by'igisagara turabishaka
amakaritsiye mwamwe hari hafi igisagara nka mushasha nyabututsi na songa igisata cha leta kijeje gutunganya ibisagara caramaze gushira imenyetso ku mazu aterezwa kubomogwa kubera abaho batse batakurikije amategeko igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
Rakoze cyane Fidele kuri iyo nkuru aho ku mugwa mukuru mushasha wa politiki y'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega dukubitira mu kirundo umugambwe uri mu kubutegetsi mu Burundi ugiye gushikiriza leta umugambi wufasha abanyagihugu muri iyo ntara guhangana n'inzara ikomoka ku ruzuba Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane aho yariko arashikiriza imfashanyo abanyagihugu bahuye n'uruzuba muri komine Busoni mu gihe imfungurwa zimaze gutangwa zitarashobora gushikira abazikeneye bose urongoye uyu mugambwe hasaba intara zitarashika ivyo gufashisha abo banyagihugu kubirungika inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Jose hamwe n'ifungurwa twabazaniye bingana n'itoni 38 n'ibiramajana 3
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi ariko arashyikiriza abanyagihugu imfashanyo z'ibifungurwa zegeranijwe mu ntara zine z'u Burundi zegereye intara ya Kirundo muri izo ntara ibyo bifungurwa byegeranijwe n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi naho biri uko Ndayishimiye avuga ko ibyo bifungurwa bitagenewe abanywanyi ba CNDD-FDD gusa bugarijwe n'inzara mu Kirundo
ntitwaje kugarukira ku bagumya banga gusa twaje kugarukira ku benegihugu bose bahuye n'ibyago muri komine ya Busoni naho bamwe umunyamahanga nawe nyene arimwo iyo abarundi badatunganiwe umugambwe CNDD-FDD niwumva yuko utunganiwe
Fabiano Bizumuremyi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo avuga ko imiryango irenga 200,000 ikeneye imfashanyo mu ntara yose
harimo amakomine amwe amazone amwe azize izo komine atigeze aronka kavura ikaba ari ingorane iri mu mazone ashika 5 mu mazone 26 agize intara ya Kirundo tukaba rero nyakuri wadufise imiryango yaba aba 2021 ifise ibibazo by'inzara
ku izina ry'abarongoye Alexbert Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo arashimira iyo mfashanyo
twagira ngo dushimire cyane rwose muzimazeyo ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD rwa rw'igihugu ukungana biyumviriye kuza kutugarukira ko ngaha mu ntara ya Kirundo muri komine ya Busoni kubera ibyago byashyitse ngaha bijyanye n'uruzuba
abaturuka mu mitumba itandukanye bari biteze ko bashobora gutahukana icyo bararira yamara ntibakuye nkuko babivuga.
Turabashimira kabisa ko babahaye natwe harabandi batwemereye ko baza kuduhaje turi buryo
bari batwe ngo no gutega mugabo twasanze twego tutarimo ari bishisha gusa twagaraje twasaye ko natwe hagafashanya uko natwe kuko turabona uko tumeze na nabantu benshi bamwe barangara bajya guhiga aho baca ingero bakabura ukabona baragarutse basize nk'imiryango rero muhira acyasanga nyene imiryango nayo yamerewe na
umunyamabanga mukuru wa Saint David Dati. Turazi ko bidakwiye yamara isaba isabirigwira iyo rijya agahamagarira intara zitaregeranya izo mfashanyo kunyarutsa kubikora nk'umugambi uri ku butegetsi. CDFD uvuga ko ugiye gushikiriza leta umugambi uzoshobora kuba inyishu ku nzara yo mu Kirundo. Evariste Ndayishimiye:
aka karere ka Nyamazi abahepfo n'abaharuguru kuyaduza bikagorana, rero nico gituma ikigwa tuhakuye ari uko rutegereza kwiga ingene tuzaturubaka amatangi yo kubikamo amazi, hanyuma amazi ari muri ibyo biyaga tukayaduza, hanyuma agasubira kumanuka agenda aravomera ibitegwa. Uwo mugambi tugiye gushyikiriza ko leta yowiga kugira ngo turabe ko twoza turahangana n'ibihe ahantu hameze nk'uko.
Iruhande izo mfashanyo zatanzwe n'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'iziheruka gutangwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda, ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'imfungurwa ku isi PAM ritegekanya gutanga imfungurwa vuba ribikije ku ishyirahamwe ku baruje ku muryango yaba ibihumbi mirongo ibiri na bibiri. Hagati aho imvukira zo mu ntara ya Kirundo zitegekanya gushyikiriza imfashanyo kuri uyu wa gatanu abugarijwe n'inzara ku mutumba wa Gatete muri komine ya Busoni mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mubikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha imbi z'umurango ku Ijwi rya Amerika. Umviriza Ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Radio Ijwi rya Amerika amakuru n'ibiganiro birabandanya. Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afrika yabaye ku munsi w'Imana tariki 10 z'uku kwezi kwa kabiri ya Addis Ababa muri Ethiopia ku mugwa mukuru w'icyo gihugu. Mukanya mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuga inyumvira yanonose ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba ari i Bruxelles mu Bubiligi. Yaganire kandi na Lionel Remesha yanonose ibyerekeye ubudandaji mpuzamakungu ari muri leta ya California. Remesha muri leta zunze ubumwe za Amerika rero baganiriye ku kuntu iyo nama yabereye Addis Ababa yagenze. Dutangure dutega amatwi Frederic Bamvuga inyumvira.
Murakoze, mbanze ndamutse abariko baratwumviriza bamenye ko turi hamwe muri kino kiganiro, hanyuma duherekezanya gushika dushike mu mpera yacu. Umuntu rero yishyuye icyo kibazo ejo bundi iyo nama bwa mbere n'inama zisanzwe iba nk'izindi na cyane cyane aho idasa n'izindi nuko kwari kubisikanya hagati ya Perezida Paul Kagame yari asanzwe arongoye iryo shyirahamwe, hanyuma akahereza umuperezida wo muri Egypte mu Misiri kugira ngo arongore ubu iryo shyirahamwe uwundi mwaka. Umwitwarariko wabaerekanye ni umwitwarariko ujyanye n'uko hari umutekano muke mu bihugu byo muri Afurika, uravye ibibazo bidaha muri hagati muri Afurika yo hagati, ukaraba muri za Somalia, ukaraba muri za Centrafrique, ukaza i Burundi, ukaza muri Congo, ukabona hagati ya Rwanda na Congo, hagati ya Congo n'Ubugande, hagati ya Congo n'Uburundi, ati tibagiye muri za Chad hose, muri za Nigeria, muri Libya, nani wenda gonda konda ndonda gonda ngoma ibyo bihugu byose. Urabona ko ikibazo cy'umutekano ni kibazo uyu munsi kiriko kirageramira ubumwe bwa Afurika. intumbero ya mbere ihombwa Afrika kera kwarukurondera ingene bikora ko babakinyiza no kuvuga cyo bita decolonization aha twavuga ko mu bya politike mu bisanzwe ibyo guha byose byikukiye bikukura bikikora ko bakava amahanga indi ntumbero ya kabiri kwari ko bakomeza ubumwe hagati yabo ubwo bumwe bwarerekanye kubera ko barashoboye gushinga urwo rwego ndetse rwahindutse ko mwabivuze ukava ku kuri ahitwa organisation de l'unité africaine uyu munsi akaba ari l'union africaine amajambo ni nkamwe ariko icubaganije kwari gushyiraho ubumwe kandi urabona baragerageje kubaho barehana inzego hagati muri bo hanyuma ikindi bashaka gushimikira ko kwari uko bagira ubumwe bwa politiki n'ubumwe bw'ubutunzi ndaje ubumwe bwa politiki baragerageje mugabo urumva sivyo ariko ubumwe bw'ubutunzi ntiboneka nka neza uyu munsi rero ukaba dukina neza ubumwe bw'ubutunzi bwo buzoza ryari twaciye hazamo ikindi kibazo kivuye muri Afrika nyene no kuvuga umutekano muke mu bihugu bitari bike byo muri Afrika.
Nawe Lionel Remesha umushingantahe Frederic bambuga inyumvira aravuze ko kuvyerekeye ubumwe kubijanye na politike ko bagerageje ariko kubijanye n'ubutunzi n'ubudandaji kikiri kibazo. Wewe wakurikiranye ivyerekeye ubudandaji ni ikihe kibazo nyamukuru ni ikihe kibuza ko ubwo bumwe kubijanye n'ubudandaji n'ubutunzi bibonekeza mu buzima bw'abanyagihugu muri Afrika?
Ego icyo ni kibazo gikomeye cyane kuko igihe mwavuze igihe uyu yatangura icyo bashigikiye ko cyane kwari ukugira ubumwe n'urunani hamwe mu bihugu cyane cyane kubera ibihugu byinshi icyo gihe niho byari bikicikukira ariko hariho ibihugu byari bigifise ingorane mu gihugu cya Afrika y'Epfo hanyuma mu nyuma ariko muri icyo gihe ububasha mu bintu by'ubutunzi ntibari babishitseko cyane kiretse mu gihe mu myaka 1980 harabaye ibihugu byinshi byaragize ingorane mu nzira z'ubutunzi hanyuma mu myaka 1980 haratera n'inzara mu bihugu bitari bike muri Afrika icyo gihe rero niho baca batangura kugira imigambi y'ukwiyumvira ukungene bogira iterambere hanyuma bagafashanya ariko harabaye inzikizi zikeyi kubera uravye ukungene Africa Union ukungene amahera bakoresha y'imigambi ukungene bayaronka ava mu mahera ibihugu bitanga rero ugereranya African Union hamwe n'ishirahamwe ry'abanyaburaya ishirahamwe ry'abanyaburaya icyo barushije ni uko bari barafise banki ijejwe kuzana ubutunzi mu bihugu bya buraya mu nzira zo kuronderera akazi abanyagihugu babo hamwe no kongereza ubutunzi bw'ibihugu byabo. Iyo banki rero ntikoresha amahera y'ibihugu by'abanyaburaya ahubwo isaba amadeni ku isoko mpuzamakungu aho amadeni agirirwa hanyuma ayo madeni akaba ariyo bakoresha muri iyo migambi. Icyo kintu rero nicyo ishyirahamwe ryo muri Afrika batagize icyo gihe ariko uravye mu mugambi mushasha bashizeho w'ibihumbi 2063 barashiramo ko uyu mugambi azoba bawushitseko. Icyo rero nicyo cabaye intambamyi mu nzira z'ubutunzi.
Reka turaza ku kibandanya ico kibazo turakibandanya cerekeye uburyo umuryango w'ibihugu byo muri Afrika ufise mu kurangura imigambi yawo. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel. Emmanuel uratumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri kibazo intererano?
Yitwa Emmanuel Musanga fura mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.
Mufise ikibazo icyumviro?
Icya mbere ndabanza gushimira umuryango wagiye ukenewe uretse yuko intego nyinshi zawo zitari zagirwaho. Hari communication y'ibihugu bya Afurika ikiri hasi gusa buhahirane ntabwo twibaza impamvu twajya muri Europe twajya muri USA n'ahandi kuba twashaka ibyo twagakuye muri resource yacu nk'abanyafurika. Aba rero igitekerezo cyanjye cyangwa se n'ikibazo nabaza nibaza ngo se nk'iki kinyiriza na turimo muri technology nk'amateka ya Afrika tuziri colonized n'ibihugu byinshi byo muri Europeani ese ubukoloni buri noneho mu rwego rwo navuga ngo ni technology ni nako icyo igihugu kipo afuru kuri njye kinsaba sindi bubeho nibaza ngo iki cyo nk'abayobozi batandukanye b'uyu muryango ndetse n'abakozi b'ibihugu bya Afrika byo barabitekereza murakoze
umwishure Frederic
numvise ikibazo ni ikibazo gihambaye cyane ubwa mbere kuri iki kintu cy'ubutunzi maze nshimikire icyo kibazo kimwe na numvise kitavuzwe ikibazo cy'ingene ibi bihugu byinshi urabona harimo byinshi bishobora kuba byatwarwa n'Ubufaransa ibindi Bwongereza Bubiligi Budagi n'ibindi kuva mwaka w'1989 aho rwaruhome rwo muri mu Budagi rusenyukiye harabaye intumbero nshasha amafaranga yahora ahabwa ama leta araza guhabwa amashyirahamwe ya multinationale icyo bita rede multilaterale ayo mafaranga aya mafaranga menshi yaje muri ibyo bihugu mwaburambye ngene yakoreshejwe ntiyakoreshejwe icyo abwirizwa gukoreshwa usanga ayo mahera yagiye mu kazi k'abantu cyangwa yagiye mu mirimo y'umuntu kandi ibyo bihugu byo muri Afurika nta na rimwe byigeze bivuga biti enda kubyanga abanyagihugu bacu batera imbere aya mafaranga tuyabahe baheze batera imbere wasanga ari abantu batwara biteza imbere icyo ni ikibazo kitigeze kivugwa ukije habona kandi gitorerwa umuti ko ibibazo bya tekinoloji uyavuze urumva uyu munsi bya tekinoloji uburyo bukoreshwa cyane muri tekinoloji buva mu bihugu by'iwacu kandi ubwo buryo burajyanwa bugahingurwa hanyuma bagaca batuzanira tugacika isoko ari twebwe twabwirizwa kuba amahinguriro tukaba n'isoko urumva rero tubara dusimba igice kimwe cyo kujya gukoreshwa nk'abakozi kujya mu turonko akazi kandi dukorera iwacu hanyuma ibyo bintu bishoregwa iwacu byombi bishoregwa no hanze urumva icyo ni kintu mbona uwo muntu avuze gihambaye cyane kandi abakuru b'ibihugu muri Afurika baburizwa kwitwararika rwose ni kuki by'ukuri uburyo bubi iwacu mugabo ugasanga ducike isoko gusa kandi ugasanga ahubwo kugira ngo babitwara kuko ayo maleta bagerageje kuyavuna inkokora kugira ngo babitware atacamira Afurika rero abakuru b'ibihugu babwirizwa kwicarira ku kuntu ubutunzi Afurika ifise babwirizwa kubukingira hanyuma bagaheza bakaganira n'abo banyaburaya ingene bwo butunzi bwo bwanira ingene kugira ngo bugirire akamaro abanyafurika hanyuma n'abo bantu babukenera muri ibyo bintu barimo barahingura by'isi baje babikorera iwacu badufasha hanyuma byoze tuganire nk'abangana bataza kutunyaga mu bundi buryo bica bituma koko baguma bari hejuru yacu kandi twitwa ngo twari twikukiye
dufite kandi Thomas uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagara
ndayishimiye i Bujumbura
ufite ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro uterera
yewe ni nk'ikibazo kivanze n'icyumviro kuko turabye imiryango myinshi irashingwa ukaza ngo uno munsi ngo ni ubumwe bwa Afurika ngo ni ubwa Afurika y'ubuseruko ariko ubirade intego nyayo ugahura umenga no kwiyegeraniriza ubutunzi gusa abategetsi mugabo ugahura ntibitaho iterambere ry'igihugu muri rusange rero twagomba tubaze tuti none iterambere babona bariko barakurikirana irihe mu gihe hashobora kuba nk'igihugu kiyatera nk'akadurwaye ku kindi gihugu mugabo ko karere ugahura naco kabivuga ko kugira gashukemo marisi ahanini ndiko mvuga ntumbereza ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda hama hari indogera na majambo buri mwanya ugahura umenga akarere ka Afurika y'ubuseruko niyo Afurika yenu kamenga byose ntacyo bayivuga ko twe duca tubona umenga iyo miryango ahubwo ni nk'isoko abanyaburaya bacamo kugira birondere ubutunzi muri Afurika twe niko tuca tubibona
murakoze reka Lionel abishyure
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mumpaye ego mu nzira z'ubutunzi ikintu nyamukuru cyama gikomeye ni amahoro n'umutekano mu bihugu byose iyo hari amahoro n'umutekano niho ibikorwa biboneka n'umuntu afishe iciyumviro agashobora kugikora mu mahoro kandi hamwe n'abagwiza tunga icyo ni kintu baraba kuko ahantu hari amahoro n'umutekano harazimbuka kugira urudandazwa
Hirorea mgenzu wachu Fidea Nyonga byaganiriye na Frederic Bamvuginyumvire n'inose ivyereke imigendranye y'ibihugu hamwe na Lionel Remesha kubijanye n'inama iheruka kuba ya Addis Ababa inama yahuje ibihugu vya Afrika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu, bari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza weekend nziza, murakoze.